VOA. Muteze amatwi ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika, nshuti mwese muduteze amatwi, amakuru n'ibiganiro tubafitiye kuri iyi saha, muri kumwe na Jeff Niyongabo. Kaze rero mu biganiro byacu tubashikiza iminsi yose kuri radio inshuti ya bose yumvikanira kuri FM 88 n'ibice bitatu no ku ijwi rya Amerika kuri FM 104 n'ibice bitatu i Kigali. Burundi mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri FM 95 n'ibice 2.
Hari kagiyemo n'amategeko adasanzwe mu bijyanye n'ubudandaji atandukanye n'ayasanzwe akurikizwa ahandi mu gihugu. Intumbero nayo ikaba ari yo kwega kwega abanyamitari n'abanyamahanga bifuza kurangurira ubudandazwa bwabo mu Burundi.
Uwo ni umuvugizi wa Leta y'u Burundi Philippe Nzobonariba avuga ku ngingo yo gushyiraho akarere kadasanzwe mu byerekeye ubudandaji. Inkuru n'andi makuru tubafitiye turayigaruka ku mukanya gatoya. Radio ijwi rya Amerika Washington DC. Leta y'u Burundi imenyesha ko igiye gushyiraho akarere abanyamitahe mvamakungu bashobora kugiriramwo imigambi. Ako karere kari mu gace ka wa Rubondo muri zone Gatumba mu rengero bw'u Burundi. Leta isigura ko ivyo biri mu ntumbero yo kukorohereza abanyamitahe bafasha kugwiza amafaranga y'agaciro. Inkuru yakurikiranywe n'umumenyeshamakuru wacu Eroge Kaneza.
Warubondo n'agace kari mu karere k'ikiyaga cimbo kari muri zone Gatumba komine Mutimbuzi intara ya Bujumbura izuki izina rya Bujumbura rurare ni nko ku bimetero 15 hafi uvuye ku mugwa mukuru Bujumbura uje buvira muri Republika ya Demokrasia ya Kongo. Inama nshikirangaji yo muri yindwi irangiye yashinze ingingo kwa ukarere ko habwa abanyamitahe na cyane cyane mva makungu kugira ngo baharangurire imigambi. Intumbero nyamukuru ni zitatu: ukoroheza abagwiza atunga, ukugwiza ivy'u Burundi bushora hanze y'igihugu, hamwe n'ukugwiza amafaranga y'agaciro. Philippe Nzobonariba, umuvugizi wa Leta.
Nkuko biri mu bindi bihugu bitari bike cyane cyane mu byo muri aka karere, akarere kadasanzwe mu by'ubudandaji, akarere kagiyemo n'amategeko adasanzwe mu bijyanye n'ubudandaji atandukanye n'ayasanzwe akurikizwa ahandi mu gihugu. Intumbero nayo ikaba ari yo kwega kwega abanyamitahe n'abanyamahanga bifuza kurangurira ubudandazwa bwabo mu Burundi kugira ngo baronge aho barangurira imigambi yabo boroherejwe ukugwiza iby'igihugu gishora hanze, ukugwiza amahera y'agaciro yinjira mu gihugu no guteza imbere ubutunzi tutibagiye n'ubugwiza ubuzi. Ni muri iyo nzira rero akarere ka Warubondo karimo izone Gatumba mu ntara ya Bujumbura ariko kabaye karatogwa n'uwo mugwi.
Akarere kimbo karimo agace ka Warubondo kegereye uruzi rusizi rwisuka mu kiyaga Tanganyika. Urwo ruzi rurakunda kurenga inkombe rugatwara imirima n'amazu. Leta irahumuriza ikavuga ko ivyigwa vyakozwe vyerekana ko ataco buza ko abantu baharangurira imigambi.
Fokubitsa yuko inama yashikiranganje yari yihweje iyo nteguro ariko ibonye aho icyo kibanza cya Warubondo giherereye ikaba yaragize amakenga ishyiraho umugwi uzobanza kwihweza neza ko nta ntambamyi zitandukanye ishobora gushikira abazoharangurira imirimo nk'imyuzurira y'amazi cyangwa izindi mpanuka. Uwo mugwi kandi ukaba wari wasabwe kuzoraba yuko atabindi birere mu gihugu bishobora kurangurirwamo bene icyo gikorwa. Inama y'abashikiranganje imaze gushikirizwa iby'uwo mugwi washitseko yaremeje iyo nteguro ikiranasaba yuko bene ibyo bibanza byogwizwa no mu zindi ntara z'igihugu hagatorwa ibindi bibanza bishobora kurangurirwamo iyo mirimo.
Ako karere kadasanzwe k'ubudandaji zone economique speciale mu Gifaransa ribaye rya mbere kiyumvirwa mu Burundi. Leta mbere ikaba yashyizeho urwego rujejwe kugatunganya. Eroje uri Kaneza, Bujumbura, ijwi rya Amerika.
Murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Radio Ijwi rya Amerika Washington DC tukivuga ku vyerekeye ingingo ya leta y'Uburundi gushira karere kadasanzwe mu vyerekeye udandaji ko korohereza imitahe y'abayizanye bavuye mu mahanga. Ku telefone turi kumwe na Gerard Hakizimana wiriwe muyoboye ishirahamwe Foricone, mwo tubwira icyo iryo shirahamwe rijejwe muri make.
Murakoze cyane. Ishirahamwe Foricone fo ni ishirahamwe gishinzwe kugwanya kimenya na kamwana wa mama mu Burundi.
Eh,
aho byoza bitananye na cyane cyane guhanahana ibintu bifatiye ku migambwe cyafatiye ku kwa abantu bazinanye mu buryo kanaka kuvukana n'ibindi.
Eh,
tutibagiye by'ubwo bindi.
Eh,
nacyo bituma irishirahamwe ryavuze mu 2014 tumaze kubona ko ibintu byo guhanahana ibintu hagati y'abantu byagwiriye.
Muri make iyo ngingo yo gushira hakarere kadasanzwe iyo ngingo ya leta mu vyerekeye ubudandaje kugira ngo bagerageze kuresha abanyamitahe b'abanyamahanga muyakira gute?
Musanze iyi ngingo ni nziza. Ingingo nk'izi zazikwiye mu gihe biboneka ko mu gihugu novuga ko ahari twovuga ko nta buryo bwishi igihugu cyari gisanzwe kindi za burenze. Ariko naza ko ibi bishobora kuza gusahiriza igihugu mu butunzi bwacu no gutoza amakori bikwiye. Nacyo bituma naza ko leta y'umwe yafashe n'ingingo nziza bituma nayo ne ishobora kubandanya ikora neza nkuko yategeza kubikira akora. Urabye urabona ko no munsi abotanza amahatari bariko baratanga muga mu gihe boroheje abanyamitahe naza ko bishobora kugira ingaruka nziza ku butunzi bw'igihugu na leta.
Haravuga ko ako karere bahisemwo ara karere kari muri zone Gatumba kitwa wa Rubondo. Mwitegereje ako karere mubona ara karere kameze neza gashobora kwakira ico kibanza cyo guzana abanyamitahe mu mahanga.
Murakoze cyane. Akarere ka Gatumba naza ko kubatazi Burundi akarere ka Gatumba na karere gasanzwe gahitana aza ko gashobora korohereza uwo wese naho rimwe na rimusanga hari imbugo z'abacanke bari n'inyungu zabo usanga bahiga kesho ugasanga kumbure bahengamye nibaje kwavuga ibintu uko byategeza kuba bimeze. Ariko urabona ko ako karere na karere gasanzwe gatekanye no munsi kumbure gashobora korohereza abanyamitahe mu gihe nawe leta yo hashira yo hatfungi umutekano ukwiye kuko nibyo nta mungu buri fato ubidahizwe abatuma n'ibindi biraba. Ariko naza kwije navyo bishobora mu mutekano wa leta ikoreza abanyamitahe kabacungera ibyabo ego ibya bigacungirwa neza kuryo atamenya mutahe yidoga canke atakaza ibyiwe atari gutakaza.
Umuntu yitegereje abanyamitahe mu mahanga mugabo n'abanyamitahe basanzwe ari mu gihugu bashobora kuhakura nk'inyungu kenshi mu gushiraho turere nk'utwo abo banyamitahe bo hanze hari ibintu byinshi babanza kuraba bitegeza kubahirizwa nk'umutekano mubona icyo kibazo kimeze gute?
Mu bisanzwe icyo adusha umutekano nuko tugize imisi tuvuga ahana hari aho tugenda tuvuga naho tugenda duca uri kurara mu Burundi novuga ko uno munsi umutekano urahari naho hari imbugo izina ziri usanga zitangwa n'aba n'abariya bivanye n'inyungu zabo bamwe bose usanga bakeneye gushika ku byabo no kubuza abana bariya gukora ibyabo. Ariko radi kitazo cy'umutekano nicoba icyitwa cy'udakora ikintu kanaka naci bituma twabaza ati radi zone Gatumba ni zone nivyo yagiye iberamo amahano menshi kuva Burundi bikurikira gushika nuno munsi. Ariko biboneka ko uno munsi amahano n'umutekano bihari byo tuma abanyamitahe kumbure bisukira nivyo hashobora kuba abantu babwira ati Gatumba n'indi hari ahantu babahenze bagiye kubagira ikintu. Ariko uravye twegumisha mu dusanzwe turongoye n'ishyamba ridahengamye atarahandi namwe muri politiki duhengamirako biraboneka ko kajya karere leta hamwe yoshyiramo ingufu kumurika nacunge umutekano wabo gacunga basuma n'ibindi na kare kameze neza nibaza ko gashobora kororereza abanyamitahe.
Na kahe kamaru ubona ako karere gashobora kugirira abanyagihugu basanzwe hamwe kagiye mu bikorwa?
Amako jamwe ko gurumba ko abene gihugu ubwambere bashobora kuronka ibyo bakenera basuma mu mahanga n'ahandi byoroshye kumva ugasanga n'ingendo barabakora ziroroshye cyane ibyo bakenera bukuye kuri mu gihugu cyangwa ahandi ugasanga kumbure biri ku giciro gito gituma umwene gihugu ashobora kubigura kandi byoroshye atavuye amaboko atarinze gufata ingendo zirezire gucyo bikamufavoriza ko umuntu w'ibujumba ashobora kuba aronka ibintu byoroshye.
Urakoze ari Gerard Hakizimana yoboye ishirahamwe Foricone twako turavuga ku yungingo ya leta iyo gushiraho akarere kadasanzwe mu vyerekeye ubudandaji kugira bagerageze kuzana abanyamitahe cane cane abanyamitahe mvamahanga. Urakoze kuri iki kiganiro.
Murakoze namwe.
waba utekereza iki ku bugizi bwa nabi cyangwa se utekereza iki ku bumuntu?
Ese ibi byaba bifitanye isano n'ubuzima bwacu bwa buri munsi?
Kurikira ikiganiro ejo mu mashuri. Ni ikiganiro gihuza urubyiruko ruturuka muri amwe mu mashuri yisumbuye yo mu Rwanda, rukaganira ku nsanganyamatsiko zitandukanye.
Tujye inama,
bityo duhuze ibitekerezo.
Twigire kuri ejo hashize,
twubake ejo hazaza. Ikiganiro ejo mu mashuri mugitegurirwa n'umuryango Ejo Youth Echo ufatanyije na Benevolencia hagamijwe gukumira ubugizi bwa nabi.
Iki kiganiro mukigezweho ku nkunga ya ambasade ya Suède mu Rwanda binyuze muri gahunda igamije gutanga inyigisho ku mahoro mu Rwanda RPEP.
Ikiganiro ejo mu mashuri buri wa kane na buri wa gatandatu.
Ni ku isaha ya 12 n'igice za mu gitondo kuri Radio Ijwi rya Amerika 104.3 FM.
Nimuze dukumira amakimbirane, twimakaze amahoro.
Ikiganiro ejo mu mashuri.
Ni cyanjye,
ni cyawe,
ni cyacu.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC. Mu Burundi umunsi mpuzamakungu wahariwe gukaraba n'amazi meza n'isabuni wahimbarijwe mu ntara ya Rumonge mu bumanuko bw'u Burundi. Uyu munsi ugeze mu gihe mu ntara ya Rumonge hamaze iminsi havugwa ikiza c'indwara ya korera. Fidelite Shatse niyo nkuru adushikiriza.
Mu ntara ya Rumonge umuco wo gukaraba amazi n'isabuni nturashwara hose. Ibihe byo guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe gukaraba amazi n'isabuni byatanguwe n'ibikorwa rusangi byabereye ku nkengero z'ikiyaga Tanganyika ku murwa mukuru w'intara ya Rumonge. Muri ivyo bikorwa rusangi uramata w'intara ya Rumonge Juvenal Bigirimana yakebuye bamwe mu banyagihugu arongoye batarijukira uwo muco wo gukaraba amazi n'isabuni.
Hariyo abantu batanzi gukarabisha isabuni, bamwe bahi wacu mu Giswahili urabizi yigira hariya mu kazi ka sugumwe, urazi ko bakoresha amazi yavayo agashaje gucumba ubugari n'amazi adakaravye n'isabuni adashizeko akarenza ko twatugezi gusa. Ugasanga abantu bagiye kuronga umwana ahejeje kumuronga yigize ko ibintu agasha yigira uko nyine agatangura gukora mu ndagara muki. Ivyo bintu rero nivyo barabonye ko bibangamiye abantu baca bashinga umunsi mpuzamakungu wahariwe gukaraba n'amazi n'isabuni.
Umunsi mpuzamakungu wahariwe gukaraba amazi n'isabuni uhimbajwe mu Burundi itariki 29 z'ukwezi kw'icumi, mu gihe ku isi uhimbazwa igerekezo ya 15 z'ukwezi kw'icumi. Icivugo cy'umwaka ni tugira umugenzo wo gukaraba amazi n'isabuni. Hamwe uwo mugenzo ukurikizwa umushikiranganji w'amagara y'abantu n'ukurwanya ikiza cy'indwara ya sida yari yateye iteka. Ibyo birori yashikirije abari muri ibyo birori ko hamwe uwo mugenzo wokurikizwa indwara zitari nke zogabanuka. Muganga Josiane Nijimbere.
Iki civugo hamwe tuza mu ngiro indwara zo gucibwamo zogabanuka ku bice birenga 40%. Indwara zifatira mu bihimba by'ihemero nazo zogabanuka ku bice bingana 25%.
Umushikiranganji w'amagara y'abantu yasavye abanyarumonge kwijukira gukaraba amazi meza n'isabuni narigikiza cy'indwara yakorera cabashwayemwo.
Gukaraba rero n'amazi meza bifasha kwikingira indwara zo gucibwamo harimo korera na mwege muziki z'iminsi ngaha mu Rumonge. Hakaba harimo izindi ndwara nk'inzoka zo mu nda n'izindi ndwara zituruka ku isukurike.
Mu ntara ya Rumonge na cyane cyane mu gisagara cya Rumonge kuva igerekezo rya 9 ukwezi kw'icumi gushika no mango, abantu barenga 12 baramaze gufatwa n'indwara ya korera. Ubukene bw'amazi meza hamwe no kutitaho ukubaka utuzi twa sugumwe biri mu bikwega ico kiza cya korera nk'uko byashikirijwe n'abarongoye intara ya Rumonge. Juvenal Bigirimana yabwiye abamenyesha makuru bo kuri radio nkuru y'igihugu yuko bagiye guhagurukira abo bose batita kubaka utuzi twa sugumwe. Yongera avuga ko yizeye ko ishirahamwe Regidezo gitaho iby'amazi mu Burundi ko rigiye kubaronsa amazi meza vuba. Ku mugongo mukuru w'intara ya Rumonge, Fidelite Shatse, Ijwi rya Amerika.
Amakuru maki mina mbeguri mu maki kudakoma.
Yo imisi yose nk'aya mango sinkakaza ariko ndumviriza ntorere kazoza.
Wumviriza ntorere kazoza?
erega mwarasizwe ntorere kazoza
ntorere kazoza ni kiganiro gica hijya no hino ibibazo bijanye n'amatora mu Burundi
eka ninyifato ibere imbere y'amatora mu matora n'inyuma y'amatora
mugitegurirwa na studio ijambo
ntorere kazoza
ntorere kazoza
Jerome Niyonzima ndikaze kandi mu kiyago cha politike norere kazoza mwikundira kina ni gice cha gatatu ari nacyo cha nyuma cy'ikiyago cyerekeye amasezerano y'amahoro y'Arusha amaze imyaka 16 atewe kigikumu abatumire ni babandi babiri honorable Phineas Nigaba n'umuvugizi w'umugambwe Sanyafrodebu hamwe rero na Pasteur Habimana arongo y'umugambwe FNL iragijyaga hutu Remi
erega mwarasizwe ntorere kazoza
Pasteur Habimana atangura avuga ati ibiganiro vya politike si vy'abanyapolitike bonyene ni vy'abarundi bose
ibiganiro vya politike ni vy'abarundi bose ntabwo ari vy'abapolitisiye gusa kuko no musi iyo biza kuba ari ibiganiro vy'abapolitisiye ndarivuga ndarisubiramo barundi mu nyumva Arusha irimo J10 ikamo J7 batahutse bazanye Arusha nibo bari gutogwa urabona yuko politike rero
yakiriwe ya kintu ubane genda bakare ku kintu kimwe tuvugana ukuri ibyo by'amatoya ya 2005 yarabaye kandi twaremeye intahi yashize naci kubaza n'icyo kintu kigaruka ko ngo twaremeye
iki kwica wewe ni ukuri honorable wama wiyumvira yuko ari uhabwa kuvuga abandi ntibavuge rero nyubaha unyubahirize wabyumvise
ariko nubadutwengera karimbi
oya urumva
J7 na J10 ntirengera karimbi kuko irafite ibyo yakoze byiza yatabaye ntuburi ngaha
ubwo rero ushatse kuvuga yuko iyo tafata inkoho wowe fenya aso wicenga
J7 na J10
wa wicenga J7 na J10 nubanje kuko afata inkoho mugabo reka kuzubesha mwapfa iyo dutafata inkoho ngumututsi tumwemeze umwana w'umutuzi ati wa turavukana reka twicare tuganire niho yagiye yarusha yarusha muri icara rero reka kuzura kabote
kuko
wiyemeye natwe turiyemera rero ndiko ndakubwira nti ibibazo bya politike n'ibyo abarundi bose si ibyo abapolitisiye bonyene hanyuma uvuze ngo Arusha niyo azanye ibyiza dushitse ngaha hakaba icyo bita konti niko biteganywa constitution imaze kuhaja basoma constitution mugabo
Arusha
bayita mu gifrance objet de reference
nkubwenda
mwige politique
niyo bisunga
objet de reference habaye ikibazo baravuga bati reka turebe bari bavuganye
kugira
ngo
Habaye ikibazo ucuja muri Arusha
rindira gatoyi ntabwo ari kuvuga ngo ucuja muri Arusha nshatse kukwereka yuko wewe wavuze wishongora uti ibwirizwa nshingiro rigendera kuri Arusha genda guhindukije mu byiyumviro ndakweretse ibyumviro bigoroye icyo bita objet de reference
ugize uti habaye ikibazo bace barunguruka bati mbega bafunze
ubu ndiko ndandika ikete ijambo runaka rirangoye mu gifrance icyo nkora ni iki nzana dictionnaire no dictionnaire icya hejuru y'ubwo nkubwi wanje ubwo nko rero ni bwizwa shingiro Arusha ni dictionnaire kitaske ishobora kugoma ngahifunze ibintu bikabandanya byabandanya ubwo hanyuma
habaye ikibazo ukarunguruka uti mbega bapfunditse iki muri
Arusha nakwe bari bapfunditse iki nico sico wabyumvise hanyuma bokora ibiganiro hehe none ubu koko tukoje na Phineas wumvise ko namaju yaduze ko baju yaduze ubu koko Phineas tugomba dusohoke Jewo mchangu bitana maguru wese nzi kufisa akakunguruza ugira ngo hora dukoma koma none Phineas ibyo tuvuze ngaha ari kuri za ntwaro wari kubivuga nti wasohoka sinasohoka mugabo
ibigani
ubuga
za ntwarizi
intwaro z'abatutsi z'agacinyizo
ugira ndabiti wivuze gucumenga ubu ni intwaro z'abahutu ubivuze gucumenga ubu ni intwaro z'abahutu
none ugomba kumbwira Jerome niba buri mvuga kuri yuko mu gisoda imbere yo ki revolution iba harabatubangana
harwabaharuye
ntawabaharuye igisho rirabona none mwo guma mvuga ko hari hamoko tugabara mu moko kubera iki kandi mutamenya kubaharura
uno munsi kubwa Pasteur Habimana ho kugwa iki kugira ngo ntagire umuntu numwe yidogera Arusha
ntagire umuntu numwe yidogera Arusha Arusha nibanze yemere ko habaye ibindi biganiro wabyumvise iheje kuvyemera yemere yuko ivuye Arusha habaye constitution ni yemere yuko ikosogwa nkuko igwizwa shingiro ibwizwa gukosogwa kuko kuko riturikorera ko darota et d'espace
bera bari bavuze kuti Arusha no munsi ni nkakazinduzi umuntu akubitiza mu igisha ruko ubwonko buzinzwe kibazo rero ni mbega kibazo coba cyaravyutse mwaronsufasha kandi ko gukubitira muri
kazi ni yemere nkuko natanguye ibyiza bike yakoze nabivuze sindabisubiramwo bishigikigwe ibindi bitari byo yakoze nireke babisure mu bayikosore nibwizwa shingiro nuko
urakoze honorable Fenias Nigaba Arusha ni yemere yuko ariyo umuntu akubitizamwo akagohe mugabe idakisumba ibyiza ni risumba yandi mabwiriza
muramaze gusoma rugero ko atasi rwa mbere rugiye bwizwa shingiro handitse ati vi l'accord d'Arusha
hisunzwe ibyo hisuza amasezerano ya Arusha
hisunzwe ni kuvuga iyo habayaga ingorane ikiza kugutatu ryugize madidane ucuze utakurabi Arusha
ntabwo ari byo uvuze ati vi ter shows nicyo cyakozwe imbere y'igihe ni yakete niko ndandika ndakosohora gusa donc les accords d'Arusha ntiziza hejuru ibyo nandika kuko ntizishaka kubikubita
jewe nashaka nyako wa munyesha makuru
ego
uzuhamagare abiza amategeko bavuga icyo ari cyo amviza babidusigurire zato ariko iyo bagize vi kubyo aho nshobora gushitsa
ati hisunzwe
eh ni kuvuga ugize madida ni kuri iki kujyo kicini uri kurasoma bora ati bacyoze uchita kugira uza kuraba hariya haraguha umucu kwiye niko ndabifata
kumugani nkubu bari kuraba iki
kumugani none ba kubyibuno ibyibiringo bacabaza kuraba muri Arusha
nuko uvuga yuko habaye impari
kuki baraba Arusha icyo barundi basezeranye hamba ikindi nacu jewe Arusha nakubwiye ko ari ibintu abantu baganira basezerana amasezerano iyo heze igihe basezerana hashobora kuba ari ibintu bitakijanye n'igihe barashobora kwicara bakabinonosura neza kandi bakabigira umuti muri hamwe ku neza y'abarundi bose atya kugira ngo harabashaka gukumirwa kuko mu gihe hogira abantu bakumirwa bavuga ngo les mêmes causes engendrent les mêmes effets tujadushwe mu bya bindi byo gukumira abandi ikiza rero ku neza twese y'abarundi kuko tugiye gutwa gisangiye twese byashaba ko abantu twicara tukaraba ubwo bunenge go baburimwe tukumvikana ati iki bashaho umwe uwo gihindura tugira ngo twavance nta ngora abantu bakagira inconsensus ntihakoreshwe ingimba hakoreshe ukujinama n'ingingo nibyo byofasha
urakoze Pastor Habimana
ngo ndakubwira ikintu kimwe umaze kuvuga ngo atari ibya Arusha ntitwavance ubuhejeje ubwo nyene gusenyura constitution yuko constitution niyo yonyine duha umuco woroshe gutahura
ariko ibyizwa shingira ikora rivuga uno munsi rirashobora kubaho ritavuye muri Arusha iryo dufise no munsi
mbe ko kitambaza kuri to Dar es Salaam muri Olivier Pretoria twebwe ku makoro twasinye nta vire za koro d'Arusha iriko wege ndibiso nta biriko umva rero
ukunda cyangwa ubyemera Arusha ariko nibaza ko ari ikintu gikomeye cyane cyagize icyo gikora mu gihe
gikomeye urumva mugabo amazi kunyereka yuko ari cyo kaminuza ku buryo a constitution tuyinyegeza muri icyo gihe mon frère je regrette niyo Arusha yawe ntacyo ntayitushikana kuko ibyo kubiye abarundi bose twiyumvamwe
ariko Pastor Habimana amabwirwa singiro yagiye araba imbere yuko Arusha isinywa nta kintu cyatangurira hejuru kuri yo ngo hisunzwe mugabo no munsi ibyiza yo dufite no munsi litangurwa na hisunzwe amasezerano y'Arusha
ngo amaga kuba
uyumvira ko ibwiza shingiro y'uno munsi
ikibazo
n'ikibazo yoshora gushiga mu kintu
namaze ko gutahura ige hari ibyo nakubwiye yuko aho bagiriye amasezerano y'Arusha uwo bahaye ndabwo ati ntazi ndakubwiye mugabo yabivugiye y'Arusha ije duherukirayo yavuze ati tumaze kubyandika abagabo babiri babigiye ko byose barabihindura none wewe umaze kumenya yuko iki kintu ari ruwa fondamental ibwirizwa shingiro constitution ukamara kuvuga yuko hari iyindi text iri hejuru yayo wige constitution wo isomerike wo soma your text wo kwirirwa ugora abantu ngo mpaka mubisomye kubera iki mugabo je mvugane reka duhere kuri constitution tugende ku yandi makoro niyo harufi
uburundi ntibucizewe urabye amacha kubiri ari karavuka mu gihugu cyacu cy'u Burundi
amacha kubiri abandi
uyu munsi umuntu agiye gutembera ku musaga umenga agenda afite ubwoba ntibivuga n'ukuri umuntu nashobora kujya ubu satanu dujorongo munyakabiga arafite ubwoba ariko aravuka bino by'amageto none ibyo bintu ko bisubiremo none wumva ibyo bintu si byiza ko abantu bo bihagarika hakiri kare
none ni ndazo bihagarika ibyo
abarundi kujya mu biganiro ege nyicyo ni biganiro nkugana ati none tugume muri ibi ubu bukene bwabaye ndanze tubugumemo iyi migenda nayo ubundi yandi makungu imeze nabi tuyigume bimeze gutya twicare none tuvugane abarundi igihugu ni gwacu
ariko kuki mutemera kubanza mu icyarane n'aba bari mu gihugu hagati hanyuma muzobananye hanze mwebye
uyu mugwi nakubwiye ko uyu mugwi mu majambo make no vuga ko ari komisiyo technique y'ubutegetsi
ariko uwo mugwi bo batumira mwebwe mu byita ibyaniro hagati mu gihugu
uwo mugwi gito dushaka bitugora kugira ngo tuwitabe inyene bagiye ntabyo twamenye
ndeze mwamenye kandi harashinsoti itewe ni mukuru w'igihugu
ubuge ga yitege imbere kuri tego ndiri kuri sohoka haraba de consultation muri politique niko bigenda
uwo naho zo batumira nti mu witaba
uyo nakubwiye ko ari mu technique uri kwategura dossier butegetse uzojyana yarusha nacu muri opposition turafise une commission technique yateguye dossier izo dossier nzizohura hama bakudukuremwo icyo tugenderako murakoze
ego pastor ngomba mpereze nga kumusaga yavuze
yavuze ati
ntibajayo
yavuze ati muhutu
sibyo munyakabiga ntibajayo masaha 5 y'ijoro sibyo byakweze nde nta nyishu ushaka kumumpa byakweze nde ubu bavuga bati icyo abanyagihugu batoye
wabikweza aramenyekana none uko
none ari anyishu nagusabye icyo abanyagihugu ba bonyene batoye umugwi 69% yuko igihugu kizotwagwa ni miliyoni 10 hazo mu president umwe rudende nawe watowe hari yatowe a 69% muri ico gihe bakavuga ati urya mugwi yashinze ni commission technique urabyumva muri ico gihe urumva cyo twibaza none iyo komisiyo tekinike bashinze hanze nizo zakubwira abanyamusaga ati nyamara aho tubaje murabakira nshimiye imana ko atavuze yuko umututsi agiye mu kamenge no mu kinama niho tuvuga ko hari abahutu bamugirira nabi icyo ndakomeye amashi babandanye uko twe tugiye kubatembera tuzobatemberera baradukunda ko turabarundi je niko niyo nama ngiri abarundi rero ntabwo arajya makungu yavuze n'urukundo rw'abarundi
ariko yavuze kinati umugwi ushingwa hari hakiye kuba kuje inama n'ingingo
none ko demokrasi wayizanye Burundi ari frodebu urabyumva none frodebu batwigisha iyo demokrasi ahubwo nibaze batwigisha ibindi bishasha tumaze gutora umukuru w'igihugu tumva yuko ari sense ari le seul maître uwo kudesida kinyamara dukora iki dukora iki akabibaza Abarundi niwo uwo mugwi rero
urakoze Pasteur Hermana reka nagushimire nibutse yuko urongoye umugambwe FNL irakijya gahuturime
urakoze nyakubahwa muradutumira uwundi munsi urabona twahuye turabiri na Fenias ajya turavukana abarundi mwese mudutaburaho muri turiko turashaka yuko icyo gikwereka ko mu Burundi hari demokrasi
urakoze nshimire kandi honorable Fenias Nigaba usanzwe urumuvugizi w'umugambwe Sanya Frodebu akoze no kwidakina kigali
mwakoze kudutumira nubaho duhagaze nuko Arusha yakoze ibikorinka tukifuza ko ibyo babi bifise agasembwa abarundi bo kwicara abarundi bose atanu makumiriwe bakabiganira hama bigahinduka biciye mu nama n'ingingo kugira ngo iki gihugu twese tugisangire nkuko Imana kiduhaye
urakoze nshimire nawe wahisemo gukurikirana ikiyago cha politiki ntorere kazoza Jerome Niyonzima nti muranibwe mubanye no muvyanyu naho butaha
murakoze cyote mwese mwakurikiranye amakuru n'ibiganiro twatubatiye kuri isaha aha niho bigarukiye wafashe amajwi agashira mu biganiro nifatu ari maskarabe kumwe ko mari kumenaje fite niyo ngapfu basenze mwese tubifuriza kugira ibihe byiza.